Hii ni Radio Isvi ya Amerika. Radio Isvi ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Isvi ya Amerika muri we short mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo yo kubashikiriza amakuru ikazaze mu makuru yo kuri isa. Abagwanyi ba Mai Mai biroze ishambuke bifatanije n'abagwanyi b'abarundi ba Let's Tabara baraye bakoze ibitero mu Minembwe mu territoire ya Fizi ntara Kivu yo mu Bumanuko.
Gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu Kabanzu kiza kigana biziba kuko bizubimaze gutungwa n'abantu niwe bahinga n'abungeri b'inka niwe bari.
Uwo ni Santos Mufashi, umuyobozi wa Societe Civile mu Minembwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abapolisi hamwe n'abariko baragira imyiyerekano yo gusaba ko ingwano hagati ya Israel na Hamas ihagarara bidatevye baratanye mu mitwe n'abapolisi imbere y'ibiro by'umugambwe w'abademokrat ku munsi wa gatanu isagara cya Washington DC. Umuyobozi nshingwabikorwa wa programu ya ONU yita ku bifungurwa Pam Cindy McCain yatangaje ko abasivile mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara mu minsi ya vuba. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye yagiraho umujani mu kanya gato. Amakuru avuga rero hijya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abapolisi hamwe n'abariko baragira imyiyerekano yo gusaba ko ingwano hagati ya Israel na Hamas ihagarara bidatevye baratanye mu mitwe n'abapolisi imbere y'ibiro by'umugambwe w'abademokrat ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Washington DC. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abashinga amateka b'abademokrat isinzi barimo umukuru w'abademokrat mu nama ashinga amateka Hakim Jeffries bari muri yo iwakwa irimo ibiro by'abademokrat aho bari kubigina ikintu cyo kwiyamamaza cyatanguye igihe iyo myerekano yariko ibera imbere y'iyo nyubakwa ibaciramwo. Bari kubagira imyerekano bavuze ko bashaka kuzibira kugira ngo abashinga amateka ntibinjire cyangwa ntibasohoke muri iyo nyubakwa imbere y'uko batega amatwi akamo kabo kasaba ko iyo ngwano ihagarara. Benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditse ko iti ingwano ihagarare uno nyene. Yamara ibintu byaciye bihinduka mu kanya gatoyi abapolisi bacungira umutekano ku nyubakwa abashinga amateka hamwe n'abakunze amateka bakoreramo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika 150 bariko bagira imyerekano mu buryo buteguye n'amategeko bahavuye babishyiramo ubwumutsi. Yamara abari muri imyerekano bo bariga abapolisi ko aribo bakoresheje inguvu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramo. Danny Noble yari yagiye i Washington DC muri iyo myerekano avuye mu gisagara cya Philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari mu myerekano baciye babashwaramo badasobanura ibimuga hamwe n'abagwayi indwara zikomeye batangura kubasunagura bakwega. Abapolisi bacungira umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bariko bakoreramo iyo nama baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement. Abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari mu myerekano yatawe mu mbuto.
Urakoze Frederic Kuyunguru. Umuyobozi nshingwabikorwa wa programu ya ONU yitaho ibifungurwa Pam Cindy McCain tangaje ko abasivile mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara mu minsi ya vuba. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi.
Mu itangazo ejo kwa kane umunyamerika McCain yaragize ati nta biribwa nta amazi mu by'ukuri biri muri Gaza kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ati nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho. Icyizere cyonyine dufite nuko nduzafungurwa abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri Gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'umuminisitiri wa Israel Benny Gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Ibi byatangajwe na Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kane. Iyi Departement yongeyeho ko mu biganiro byabo Blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri Cisjordania harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse. Mu ijoro ryejo kuwa kane igisirikare cya Israel cyavuze ko cyatanze litiro 400 z'amazi n'amapaki 1500 y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'Ishifa. Igisirikare cya Israel cyanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kigira kiti imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze. Israeli ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya Gaza bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba Hamas muri utwo turere aho abayobozi ba Israeli bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma. Israeli yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu migi ya Bani Shuraira, Kuza, Abasan na Karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa Khan Yunis, umujyi munini mu majyepfo y'igihugu. Abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya Israeli mu ijoro ryose.
Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe uburimyi kuri wa gatanu bwatangaje ko leta y'Uburusiya yafashe ingingo yo gutwara intete ku buntu zigera ku matoni 200,000 mu bihugu bitandatu bya Afrika. Inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Mu itangazo ku rubuga Telegram, Minisitiri w'Ubuhinzi Dmitri Patrushev yavuze ko amato yerekeza muri Burkina Faso no muri Somalia yahagurutse ku byambu by'Uburusiya, kandi ko n'andi azajya muri Eritrea, Zimbabwe, Mali no muri Repubulika ya Centrafrica hazakurikiraho mu bihe bya vuba. Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu kwezi kwa karindwi, igihe gito nyuma y'uko Moscow yari imaze kuva mu masezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara nubwo igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Ayo masezerano azwi nka Black Sea Grain Initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi. Cyakora Putin yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe. Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga miliyoni 60 z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni 200,000 y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa miliyoni 4,400,000 by'amatoni y'ingano, harimo toni 3,300,000 z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hejyano ni ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutsa ko muri komu wandanya kumviriza radio y'u Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda, umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko umumenyesha makuru Théogène Manirakiza afungurwa by'agateganyo. Ubushikiriza manza umurega icyaha cyo gukangisha umushoramari Aimable Nzizera gushira ahabona inkuru zimunebagura mu gihe atoma amafaranga y'igipfukamunwa. Inkuru dushikirizwa na Eric Bagirubusa.
Nicyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana. Hagaragaye abavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group. Ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya. Ashingiye ku biganiro Nzizera yagiranaga na Manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru, umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Théogène Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga 500,000 mu biro bya Nzizera. Ni amafaranga uregwa adahakana, ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera. Ku ibaruwa Nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi, mu ruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye Manirakiza. Urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu, kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu. Urukiko ruvuga ko umushinga amategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri, akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha. Ku ibaruwa ya Nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru Manirakiza, umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda. Manirakiza mu kwiregura we n'ubwunganizi bavuga ko Nzizera ikuriye kompanyi Amarebe Investment Limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi. Gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga naho bahuriraga nzizera amafaranga manira kiza ngo asibe inkuru bituma mukeka icyaha. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza bwana Adolphe Udahemu kukuri yiburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye. Umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi Media Group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregewe urukiko rukaburanishwa. Ni cyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko. Mubashimishijwe n'iki cyemezo cy'urukiko kwisonga hari Dominika Nyiramugwaneza y'imyaka 65 y'amavuko ari nawe ubyara umunyamakuru Manirakiza.
Urumva nezewe kuba hari ahantu uza kureba umuntu bamugereka icyatakoze ndumva binejeje cyane Imana cyane rero.
Ni cyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba Manirakiza bwana Eugene Munyaneza n'umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza.com gikorera kuri murandasi.
Nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa. Yego nk'umuntu sindi umucamanza ngo mbe arye ufata icyemezo ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mukaza akomeza gufungwa. Kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo, navuga kuri jyewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru.
Ku ruhande rwa rwarafungishije Manirakiza rwabwijwe rya Amerika ko rwiteguye ibiganiro igihuregwa yaramuka ateye iyo ntambwe. Virginia Uwambayinema ni umunyamigabane muri kompanyi Amarebe Investment Limited. Uyu ni umukobwa wa Eugenia Nkundabanyanga uvuga ko Manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku Kicukiro. Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi.
Ego komana nubwo ngo bamubwire ngo ngewe ubwanjye ndashaka mvugane nawe.
Ikintu cya mbere uzamubwira ni iki?
Namubwira
yego
icya mbere akambwira cyatumye akora biriya, icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kumwe namwe tugakomeza tugakundana nanjye n'ukuntu twatsindagiranye tukagera finali tukajya tubonira asambu kubera ubuvugizi bwa Teone urumva ryari ikibazo nge mfitanye nawe.
Eugene Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Ehe wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagwanyi ba Mai Mai biroze bishambuke bifatikanije n'abagwanyi b'Abarundi ba Red Tabara baraye bakoze ibitero mu minembwe muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko. Nyuma y'amezi arenga indwi abo bagwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango Societe Civile muri ako karere ivuga yuko ibyo bitero bya Biloze bishambuke na Red Tabara byongeye kwibasira Minembwe byaje biturutse Rulenge, Kabanzu ndetse no mu Gitumba. Biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo migwano ariko amasoko y'Ijwi rya Amerika avuga yuko ari inkomere n'imirambo yikoreye ku gipoyo ku ruhande rwa twirwaneho na Biloze bishambuke. Mu maraporo y'inzobere za Roni kuri Congo zagiye zigaragaza imikoranire Red Tabara na Mai Mai. Santos Mufashi n'umuyobozi wa Societe Civile mu Minembwe avuga yuko intambara ikomeye yarayibereye mu marango ya Minembwe.
Gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu Kabanzu kiza kigana biziba kuko bizubimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari none basanga twirwaneho nayo niba ku marondo niwe murimo wabo hanyuma irabatera bararwana biriwe barwana umunsi wose burira. Nibishambuke n'abarundi harimo abarundi kandi ryakse yarimo cyane ya mbere kuko ariyo yari yaraduteye imirezi tabara zabagayo bafatanya na Biroze bishambuke Mai Mai na abarundi ba Red Tabara. Ingabo z'Uburundi zaraje biri ku kiziba baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzongera tuzengereje.
Gusa umutwe w'inyeshamba za Biloze bishambuke ushinjwa n'abaturage kugwa bitero Minembwe wo uvuga yuko wagabwe bitero n'abagwanyi batwirwaneho muri bimwe mu bice ugenzura. Aimable na Bulis ni umuvugizi w'inyeshamba za Biloze bishambuke.
baduteye ahantu bita muri Naturonge, ahantu bita muri Nagishasha, ahantu bita kumulonge n'ahantu bita mu biziba niho baduteye, ariko twarabarashe turabakomeretsa turanabica, ndetse ubu nyine basubiyeyo.
Iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica, mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe, mwakomerekeshe bangahe?
Twe tufite imiti y'abasogokuruza.
Imiti neze gute?
Y'abasogokuruza yatera bakurasa urusasu turi kugeraho, nubwo ryo kugeraho kirwo gutobora nibo mbati rwo kugeraho, nubwo ryo kugeraho tacyo kigiye kujana n'ikintu nakimwe.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi watwirwaneho kamasanza kize, ariko nditwamubona kuri telefone ngendanwa. Nawe nyeshamba z'abarundi za Red Tabara zishinzwe nazo kugaba ibitero mu minembwe bavakanye yuko zitari muri ako karere karakabereye mu iyo migwano. Ibi byakanwe na Patrick Nahimana, umuvugizi wa Red Tabara, mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara. Bamwe mu baturage batuye mu minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi zirwunguka zisubira mu marango, ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani.
Baba bashaka gutera abaturage ubwoba ngo bahunguke, babereke ko bari hafi kandi bo bagirira nabi n'icyo ari cyo cyose. Bari bamaze guhunguka mu turere twose twa Minembwe, za Karindi, za Gahwera, za Ruhemba, za Masha, Rukigita, Munyi na Biziba, bari barwaye basubira iwabo bose.
Nubwo mu Minembwe wongeye kuvukira imigwano kuvaho ingabo z'u Burundi zirukana inyeshamba za Red Tabara na FNL mu mwaka w'2022, abatuye akarere ka Bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo bavuga yuko ari amahoro.
Hagwiriye cyane cyane ubwiji bw'inka, ariko partire yaho bashikiye muzuko ibyo bintu byaragabanutse kuva le 18 z'ukwezi kwa kane. Ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi
kuva mu mwaka w'2017. Teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga zagiye zibasigwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani, yica abantu, ikanyaga amatungo, igatwika amazu, ndetse igashimuta abantu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahembe y'inka yahora atabwa, ubu hari umuhinga wo muri komine Nyanzarak ahinguramwo ibisharizo bitandukanye harimwo imigufu, amahereni, ibikomo bitandukanye. Umuhinga iyo nguru Emmanuel atazira amahembe asaba guharuka kwijukira imyuga bakareka kuguma baharanira ibyicaro vya politiki. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo, dusomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali.
Ushitse mu rugo rwa niyo nkuru Emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe, wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye. Mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini sena neza ayo mahembe ikayahiga icapa ashaka. Winjiye mu cumba ateramiramo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye: amasahani, ibikombe, ibikomo, imigufu, amahereni, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi. Mu ntango yakora wenyine, ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri 15 yakiriye kugira ngo agwigishe mu gaho guhingura ihembe. Niyo nkuru Emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru. Aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ku ihembe arizi kuva akiri umwana muto cyane.
Iki gikorwa navuga ngo nishya amateka, kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka, yanabika n'amahera mu mahembe, bica bimba mwuko muga demire 13 champora nishyira mu gihe arimo agigisha ibintu by'imyuga n'ibi by'amahembe birimo, ica ndabibamo kuva icyo gihe ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu yafashwe mu mugongo n'ikigo Page.
Mu gihe abagenzi biwe bashika kuri 20 batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe, we yarajyumye ko arabandanya acatangura guhingura amahembe, abamubona bakamutwenga.
Ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagira nti mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kushorera basanga hano nimwe nkorera, n'ukuri baragarutse baribura ariko nta kundi.
Kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi.
Si ibintu vya hatari, amahembe turayafata tukayateka mu mavuta hama tukayamaforoma atandukanye, ivyo tuba dushaka gukuramwo nta birebire birimo kabisa.
Icateye intege niyo nkuru Emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ivyo ahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye. Ubaremeza neza ko ibyo akora abifise ubwiza budasanzwe.
umuntu nashobora gukora ishobwa mu mahembe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu general never ever akarito so ne passant byo ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa
mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi mahembe ntadandariza mu Burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko
ibivyo duhingura birajabuka kugeza za buraya nk'ubu ndafise isoko mu Bubiligi ndafise amasoko y'Bujumbura mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za Kenya za Tanzania za Uganda iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa no kuvuga amasoko ku byukuri yarahari no kuvuga hari abatugurira hano hari habagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turabyitwarira ego
none uwo mugabo wubwejeje hehe uwo muhinga niyo nkuru Emmanuel arashima ko amaze kujabuka imibe z'Uburundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe mbere n'ubushikiranganje bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta
icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika zibiri ajya ku muyaga imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya 15 miliyo aha muravye haje imbere yanje hari iraro ry'ingurube nimigeze kamera induru rimwe iyo bicetse ngasamara kuzigaburira naje nkagira n'ubwoba uno munsi umwuga urantunze nta nakandi kazi sisi sinodondora n'ibyo je maze gukubu duhuye nambaye ntibomenya ko ndo umuntu mengura amahere nko kwibaza ati numushikira nganza arimo agenda n'amaguru kubwiki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagara akazi ka leta nomanza kubaza amahera umpemba ngahe kwari
mahembe hafise intumbero yo kuzoba umugwiza tunga agatanga n'akazi kugwaruka
kugeza ino saha so kuvuga ngo umariye iki ndi kwababa kuba mu gutegereje abagwiza tunga kuko ubufise vision yo gutanga akazi ku bantu bashobora kwababa 50 mu bajene bashobora kwababa 50 kuko kuba ndi mu Burundi ngomba kubaho hari hicu ndamariye igihugu canje cyo Burundi kuko carandeze kirandera ubonaje ngomba kugira ico ndakimariye
kugira ashobore gushimisha abagura ibyahingura byame biri ku isoko mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahura abakozi 20 bakora amasaha 8 bataruhuka ashye kandi cyifuzo cy'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo cyo kuronka amahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru Emmanuel avuga ko ni Tanzania zoshika kuyagura urayo mu gihe yo yabura mu Burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba kubwo butunzi bwo kingirwa nibuherere mu mahanga
kindi mbona kimbangamiye ni kenaje amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo banye n'icubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunze bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye n'ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunze bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategeke cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa
Emmanuel niyo nkuru atera kamugwaruka kutaniganira kuba babura matari canke ba mustaneri ahubwo bijukira inyunga bakore bagwiza umwimbu bave mu bukene
ibintu byo kudeka tubireke nitwege bwo guteza imbere igihugu iyi myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka president abari bazoza kukurimira ngo injya zirakenye fata isu kurime urabe ko injya zitaboneka ukazusanga umuvyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoze usanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize aritaye riri kuragigwamwo riri gupfa nabi mubibaza bamva ngo injya zarakenye none ushaka izo njya zirimende dukura amaboko mu mpuzo rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu
mu bamaze kwita bakamo kamahembe ni Minani Janete umwigeme w'imyaka 23 yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka 2 ahageze mu bumenyi arashimishije kuko nawe hari ibyo ahingura kandi akabironkamo inyungu
mu bisanzwe nk'akarusha jye maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hama ugasanga ndakoze nk'uko nyene nko mu minsi itatu ugasanga ndakoreye nk'inoti ya 50 ubwo nyene amafashi nka cenda yaronka urumva mu cyo gihe icyo mba nkeneye nico gihe nshoboye gucenda cyishoboza.
Minani Janeta sabugwaruka rwahejeje amashure rutararonka kazi muri leta ko gutangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico guyimariye n'ico rumariye igihugu.
Sonisanzwe nk'ico no bakegura byukuru ubu akazi gashanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi cyane iyo umuntu ashoboye kubona afite umwuga urashoboye kuvuga ati byukuri jewe uyu no mwuga ndabunezererewe ndashoboye kuwukora byukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora tukwiye gukura amaboko mu mpuzo natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere.
François Garukira Intwari umukozi wa leta mu gisata cy'ubuganga Nyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahembe ahingura.
Turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu abyerekanira ibyo ahingura benshi birabatangaza bagatangira kuvuga ati mbega bihinguwe muki. Rero birateye igomwe ni ibyo kurata ni ibyo guteza imbere ni ibyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukogwa mu Burundi.
Amaze kubona ibyo mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga. François Garukira Intwari:
narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo n'amahembe asanzwe arangura ije no mu nyandiko kugira ngo uzobashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye n'uko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere.
None abagura ibyo mahemba ahingura abo baba bishima. Idrissa Mukazi akunda kwambara ibihinguye mu mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe.
N'abagenzi banje babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turondereza. Rero ku muntu wari wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikije akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu byuma canke ibintu bigira ingese kuko izo ngese ziradutera amakanseri ingore zitandukanye amaleji atandukanye muga mahembe. Amahembe ni ikintu kidafite efe iyo ari yo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye.
Ni heza Gidearine nawe anezerwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi.
Kare twahora twambara ivyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ivyahinguriwe ngaha i Burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngaha i Burundi. Ni ukuvuga rero mu gihe ubu vyambaye twumva tunezere kubera tuba twambaye ivyahinguwe mu mahembe kandi vyahinguwe n'umujene w'i Burundi atari vya bindi vyo hanze kubera uba wambaye kwikuzi yuko macepriyeri yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu uba uvuga uti gifise agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cyahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu.
Idrissa Mukazi yongera ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha karanga ku Burundi
kuko ni n'umwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga n'umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe tuko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu vyuma ndi baza kwa ibintu bihimbaye cyane. Rero mahembe se habandanye Imana imuzigame hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaje uko bikorwa kugira tubize igitigiri cy'ibyo bikorwa ku isoko.
Ku bijyanye n'igiciro ni heza Gidearine ntiyidoga.
Ntabwo twuvubona amafaranga menshi ahubwo twuvuga yuko ari amafaranga makeya kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye sikintu gigi sikintu wambara uno munsi cyangwa ejo uvuge ngo cavunitse cyagize biba bikomeye cyane.
Mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga 30,000 by'amarundi. Mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga 100,000. Kugira amahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyo ahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto. Yifuza kandi ikibanza cyo kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi. Arifuza kandi ko mutuganuke duhabwa abanyincubahiro iyo bagendeye Burundi hojemwo ibyahingura byanditswe ko byahinguriwe mu Burundi. Gutyo Burundi bwo rushinzaho kumenyekana neza nawe agashoregwa kurusha.
Ahari hori ni uturangiri kama kuru saati wafitia kuri isaha kuri radio Ijwi Amerika mwaranyi mudu kuri kila na mwiganiro vizatu kuri radio yanyu radio Ijwi Amerika mkuri ndiri wiganiro vili mbele mkiri ili haziza mwese mwurorani kuri.